Kashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mwiriwe gute muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 hakugiye mu Burundi mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu kimwe bwe mudukurikira muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe ndi muri studio ya gatano mu Burundi abanyagihugu mu quartier atanduka kanye bugarijwe n'ikena ry'amazi meza bemeza ko ari kibazo cabaye akananira abahinga
ngaha tukunze kwifashishwa nyabagere nayo irimo umwanda usaba ko boduha amazi ku rugezo no kwirukiri
amazi ku matafari ni ngorane n'ikibazo ukweza meza birata amazi tubona
aba ni bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura leta y'u Burundi basubiza ko atamuti wavuba w'iryo kena ry'amazi iri kirabona Tanzania ifunze impunzi z'abarundi zirenga 70 mu byo bagirizwa harimo uguhungabanya umutekano n'ubusuma. Ubushinwa bwiyamye Amerika ku bihano iheruka kubufatira. Mu gihe urugamba hagati ya Hezbollah na Israel rushushe, Iran yagabishije ko ibwirizwa kwihora Israel kwicwa ry'indongozi ry'igisata ca politike mu rwa Hamas. Ido ni vyano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase mwakoze guhitamwo ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Amakuru yacu reka tuyahere muri Iran itangaza ko itegerezwa kwihora igasubiriza mu ndumane abagandaguye indongozi y'igisata ca politike mu rwa Hamas mu kwezi guheze umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Iran n'ayandi makungu Abbas Arachki yabwiye mugenzi we wo mu Butaliyano ko Iran izokora ibishoboka byose kugira ngo ntizohushe igihe cyo kwihora niyo cagera mu kiganiro cyo kuri telefone umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Iran n'ayandi makungu yagiranye n'ujeje imigenderanire w'Italiano Antonio Tajani yamubwiye ko Iran itivuza gukwirakwiza amatati ariko biramutse bibaye ngombwa itobitinya na gato Iran yemeza ko Ismail Haniyeh yahora atwaye ishami rya politike muri Hamas yagandaguwe na Israel mu kwezi guheze ari muri Iran Israel ntigeze yemanga uruhara rwayo mu igandagurwa rya Haniyeh canke ngo iruhakane Iran itangaje ko ibwirizwa kwihora inyuma yaho kuva ku munsi wejo wa Mungu intambara ishushe hagati ingabo za Israel no mu rwa Hezbollah ushigikiwe na Iran mu kiringo c'amasaha 24 gusa impande zose zimaze kugabana ko ibitero biharugwa mu majana impande zitandukanye zirimo Amerika zimaze gutangaza ko zitewe impungenge n'ikicuka kibi umushikiranganje wo kwivuna basi wa Amerika yarungitse byihuta ubwato bwo kwikorera indege z'intambara mu icungararo y'uburasirazuba bwo hagati yisi tukivuga rero kuri ivyo bitero abarwanyi ba Hezbollah bashigikiwe na Iran bagavye muri Israel bihura Iran yatangaje ko Israel ishobora kuba yaratakaje ingufu zayo zo gukumira ibitero biza biva hanze yayo Iran yemeza kandi ko Israel atajambi gifise mu guha intumbero ibibera mu burasirazuba bwo hagati yisi ibindi na ejo ni mukankusi
Umutwe w'abarwanyi ba Hezbollah muri Liban warashe muri Israel ibisasu byo mu bwoko bwa rakete bibarirwa magana Ingabo za Israel ziravuga ko zohereje indege ijana za gisirikare mu rwego rwo kuburizamo ibindi bitero bishobora kubuza bikomeye kuruta ibya mbere. Nasser Kanan, uvugira Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran, yanditse ku rubuga rwa X ko nubwo Israel ifite inkunga y'ibintu byinshi ikura ku bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itashoboye kumenya ibya kiriya gitero cya Hezbollah cyayiguye gitumo. Yavuze ko icyo Israel isigaje ari ukwirwanaho mu bice byose by'igihugu yagabyemo ingabo zayo. Ikintu icyo ari cyo cyose gikomeye cyatumiye intambara yatangiriye igihe kimwe n'iyo mu karere ka Gaza igera mu bihugu by'akarere gishobora guhita gikururiramo Iran isanzwe ihigikira Hezbollah na Leta Zunze Ubumwe za Amerika inshuti ikomeye ya Israel.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Indonesia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyatanguye imyitozo mpuzamakungu ya gisirikare ya karandura ibindi kuri ivyo myerekano turabaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Imyitozo izamara ibyumweru bibiri irimo abasirikare ba Indonesia 2400 aba Amerika 1180 nabandi 100 bo mu Bufaransa, Ubwongereza, Canada n'ibindi bihugu bitanu bitandukanye byo mu karere ka Asia Pacifica aribyo Australia, Ubuyapani, Singapore, Korea y'Epfo na Nouvelle-Zélande. Ibindi bihugu 8 Brazil, Ubudage, Ubuholandi, Malaysia, Philippines, Thailand, Timor Leste na Papua Nouvelle Guinée barimo nk'indorerezi. Mu bigize imyitozo harimo ibyo kuyobora ingabo mu mirwano, imirwano yo ku butaka no mu kirere bakoresheje amasasu nyakuri y'intambara, gushakisha no gutabara abazimira mu mirwano, gusana ibikoresho byangirika mu ntambara, kugemurira ingabo ziri ku rugamba, gukumira no kurwanya ibitero byo mu ikoranabuhanga. Imyitozo ya gisirikare hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Indonesia ya mbere na mbere yabaye mu 2007. Kuva icyo gihe uko iba buri mwaka igenda yaguka, ibihugu biyijyamo bikagenda byiyongera. Ni mu gihe impungenge z'ibihugu by'akarere Asia Pacifica zidasiba kwiyongera kubera Ubushinwa. Ubushinwa kandi buhora bushyamiranye na Amerika mu birebana n'ikirwa cya Taiwan, ubucuruzi mu karere no mu nyanja yitwa iy'Ubushinwa bw'Amajyepfo.
Thomas Kamirindi, urakoze. Tukivuga ku by'imigenderanire ya Amerika n'Ubushinwa, Ubushinwa buriyamiriza bwivuye inyuma ibihano bishasha Amerika eruka gufatira amashyirahamwe atandukanye yabwo yagirizwa gukorana no gushigikira Uburusiya. Ubushinwa bwavuze ko buzokora ibishoboka byose kugira ngo bukingire uburenganzira n'inyungu z'amahinguriro yabwo. Mu mpera z'indwi iheze, Amerika yafatiye ibihano bikaze amahinguriro arugwa 100 yo mu Burusiya, Iburaya, muri Aziya nayo mu Burasirazuba bwo hagati y'isi. Amerika ivuga ko amahinguriro yose yashize mu bihano akorana n'Uburusiya, haba mu kubuha ibikoresho bitandukanye bituma intambara burimo na Ukraine idacureha, canke mu kuburizamwo ibihano impande zitandukanye zafatiye Uburusiya. By'umwihariko, Amerika ivuga ko ihangayikishijwe n'ibidandazwa birimo ivyifashishwa mu buhinga bwa none no mu vya gisirikare Ubushinwa bushorera mu Burusiya. Ibihano bishasha vya Amerika biziririza amashamwe atandukanye Amerika gukorana nayo mu Bushinwa igihe cyose hatabonetse uruhusha rwihariye. Ubushikiranganje bujeje ubudandaje mu Bushinwa mu itangazo bwasohoye no munsi bwavuze ko Amerika izi neza ku ruhusha ivuga ko rubwirizwa kubanza kuboneka idashobora kurutanga. Ubushinwa bwavuze ko ingingo Amerika yafashe itagishije inama izindi mpande izohungabanya ubudandaje mpuzamakungu muri rusange. Itangazo ry'Ubushinwa risaba Amerika kwihutira kuvavanura n'ico Ubushinwa bwitwa ingendo igayitse. Amakuru yose n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu Burundi. Yavugwa ubukene bw'amazi mu quartier atandukanye mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abanyagihugu rero baba muri ayo ma quartier atandukanye bahangayikishijwe no kubona iki kibazo kibavuga ko kishobora kubakwegera karambaraye. Umenyesha makuru Thierry Ndayishimiye adusomera ino nkuru ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi.
Bana bafite imyaka iri hagati y'itanu n'itandatu duhuriye muri karitsiye Taba ya zone Gihosha bagiye kuvoma. Mu mabarabara y'amakaritsiye atari make y'igisagara cya Bujumbura hanyuragiranwa bikoreye amabido, indobo n'ibindi, abasunika amakinga, abapakiye amazi hamwe n'abakoresheje ibyuma binini basunika byuzuye ibivomesho. Bamwe bavuye kuvoma, abandi bariko bazunguruka barondera aho baronka amazi. Ku mabombo rusange arenga cumi twaciye ko mu gisagara cose aheshi uku ni kusanga byifashe. Hagati y'abana biboneka ko bakiri bato cane, imiyabaga, abagore n'abagabo bose baje kuvoma.
Ane yo mo po. Ane yo sama ba nda o.
Regis irakoze n'umusore afite imyaka 17 akora mu nzu y'uburiro duhuriye ku ibarabara ry'8 muri zone Cibitoke afite amabido 2 mu minwe agiye kurondera amazi nayo uyu mugabo afite imyaka irenga 35 apakiye amabido 7 ku ikinga duhuriye ku ibarabara rya 5 mu Cibitoke nyene bose bavuga ko batorohewe n'ikibazo cy'ikena ry'amazi riri mu gisagara
kiba muri kati y'Cibitoke mugombwe kuva amazi ku mutaku twahuriye n'abantu beshi akayimishwano n'umujene yahigiye hano habi naje mu Cibitoke hepfa nkamira ha matanja ku mutaku rasanda yasanga
uvugira genda nko nkumvuye ntaho kuri duzi ngiye hari ya kuri bitwe rwaronde
bano bapfaso ni bo tubasanze mu mihana yabo muri karitsiye mirango ya mbere ya zone Kamenge no ku matafari muri zone Gihosha ya komine Ntahangwa bose umwiheburo ni wose ku kibazo cy'amazi
ngaha tukunze kwifashishwa nyabagere nayo irimo umwanda kosaba ko duha amazi ku rugezo no kwirukwiriye
amazi ku matafari ni ngorane n'ikibazo ukweza amezi abiri ata amazi tubona
amezi atatarahera tutarosa amazi koresha nyabagera nayo ni bwa bucafu nyene
uyu mufasoni huwo mu buterere dusanze ariko aramesuza amazi asa n'icyatsi kibisi hamwe na mugenzi we barasaba kugarukirwa kuko uburyo bwo tunze umuryango busigaye bumagwa n'amazi bagahitamo gukoresha ayo babonye
nuko iri kibazo cy'amazi ni hatari natwebwe twashoboye nko kuva kuhiga ubuzima kabura n'amazi woga aya nayo adashima mu gazo niyo nayo adasha ntubu kimesa ntubu coga
kugira bagushikane ngaho ibido 5.2 cyangwa 2.5
aho ugeze hose imyidogo ku mazi usanga ari yose uyu mugabo afite imyaka irenga 40 wo muri karitsiye Nyabagere tumusanze atamariye abariko bavoma amazi y'uruzi Nyabagere kubwiwe ngo natahura ukuntu leta yitaho kuvura ibiza gusumba kubikinga
murabe abanyagihugu bari hajya bari kwa navoma amazi y'ibiziba stage wa residence abone yuko koko abanyagihugu bagowe muri kigisagara cya Bujumbura mu kubura amazi kuko naho nyene batabigize ni cya kibazo nyene leta izokwa mihura nacyo mukoresha uburyo bwinshi mu kuvura indwara z'ibyaduka ahuko boturungikira amazi
muri zone muhanaho ngo ntiborohewe n'ubuzima barimwo hari byankenerwa mu buzima no ku mubiri w'umuntu bari ko baribagira kuko atakundi bogira
hamwe turaziheba tukaja gusaba indaharo abafite toilette zo hanze nitworonka amazi bidademe dukoresha muri twese zo munzu
urashobora kumara 2 semaine utoga mwijoro naho ugacyoga passport
bidaye amazi meze ubu cyabwe bazayatanganika ni demi meza yo kunwa naye ubu yafise ngira yo kubwira ngira 5000 cyangwa bitabine cyawibaza
nukuri dusaba ko bo dufasha ku kintu cy'amazi nukuri biraturiye
kuri uwo mwiheburo w'abanyagihugu mu ishyamwe Regidezo ijejo gutanga amazi n'umuyaga nkuba nta muti babona Dr. Engineer Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru wa Regidezo avuga ko amapompo atanga amazi ashaje cyane ari yagenewe gukora ipompo 6 ubu hakora 3 gusa nazo zigatanga ayadakwiye ari munsi y'inusu yayo zitanga n'ahavuga ko ibyuma byo gufasha gusubiriza ibyononekaye no kubaka hashasha byashitse nawe ntabona umuturama kwitena ry'amazi mu gisagara cha Bujumbura
kuvuga ngo abenegihugu bo kwizera ko kibazo cy'amazi gutora umuti Burundi mu myaka ingahe icyo ni kibazo bigoye kwishura cyane kugira ngo ikibazo cy'amazi gitorege inyishu Burundi i Bujumbura nuko tubwira station de pompage nininya cyo nobwira abenegihugu nuko tuko turakora ishoka byose tugwane avec ibikoresho byaje hazuba karushe mugaba Burundi ngo ndababwire ngo n'umwaka uyu ngo nameza ya oya no wandiko ndabesha
mu mushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu ubutari n'agataka uku ni ku mushikiranganje Ibrahim Wizeye abona ikibazo cy'ikena ry'amazi mu gisagara cha Bujumbura
ariko uyu munsi abenegihugu bagiye ku kivi barubaka cyane ku buryo bubatse amakartiye menshi cyane twe tujeje amazi nta nguvu zagiye ntizakurikiye nk'uko abenegihugu bakoze kugira ngo bubake amakartiye
kuri uko gusamara kw'abajejwe gutunganya igisata cy'amazi Gaspari Kubako umuhinga mu bijanye n'inyubako asaba babijejwe kwemera ko bananiwe bakikora kubabishoboye
abantu baragwirirana n'ibyo mbega bagwirirana ku rugero uruwe kugira uvuga yuko udashobora guhamaza abantu ko hinduka ubuhinga bwo gukora mu bushikiranganje bujejwe amasoko ndanga nguvu cya kabiri hoba kwikora kubahinga bo hanze naho hoba ari kungurane bo bikora
amakenga ni menshi ku banyagisagara cha Bujumbura ku buzima bwabo no ku kibazo cyo kwirinda indwara ya karanda k'inkende isaba isuku kandi iri kirara ndagata naye bo mu masoko bavuga ko atakundi bogira mu gihe no mu mihana yabo babona ko iby'amazi bisa n'ibyananiranye
tutsikirize sauti ya Amerika.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yacu tuyabandanirize mu Rwanda umuryango witwa Francisco Saveri mutuye Mungu yaraba aha ahitwa Kimironko ni mu gisagara cha Kigali usaba inzego zibishinzwe kufasha bakamenya irengero giwe ibindi kwino nkuru na Eric bagira ubusa.
Amakuru y'ibura rya bwana Francisco Saveri mutuye Mungu ijwi rya Amerika yatangiye kuyamenya kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Umuryango we uvuga ko mutuye Mungu yashimuswe n'abantu bane bari mu modoka y'umweru kuwa kane w'icyumweru gishize ku manywa y'ihangu mu masaha ya saa yine za mu gitondo. Umugore we yatamusenga Imana akavuga ko bamufashe bamusanze ikabuga aho yaramaze iminsi akora akazi ko kubakisha amazu. Na makuru musenga Imana yahawe n'abakozi bakorana n'umugabo we. Mutuye Mungu yakoreraga akazi ikabuga ariko atahinyaga tovu mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. Madamu musenga Imana avuga ko abo bantu bamutwariye umugabo bamubwiraga ko yaramaze iminsi avugana n'undi mugabo ku makuru y'umugore wari umaze iminsi yibwe. Igitangaza musenga Imana agasobanura ko umugabo we abamufashe cyangwa bamufatishije batigeze bamushyira uwo mugore bavuga ko yibwe. Asobanura ko kuvubwo atazi irengero ry'umugabo we yabwiye ijwi rya Amerika ko ari mu gihirahiro.
Ngo bamaze kumujyana iyo saha ya saa yine ku kazi baramutegereza baramubura, barangije bigeze nko mu masaha kumi barampamagara, abo bakoranaga bambwira bati se telefoni yigeze kuvugisha ko twamubuze, noneho ndababwira nti nanjye kugeza iyi saha mberuka kuvugana nabo mu masaha atatu ariko ndi kuyicishamo telefoni ntitemo. Bati rero twamubuze bambwira uko byagenze, ubwo nahise mpaguruka ndagenda tujya kuri ribu y'amasaka turamubura, tujya kuri ribu y'ikabuga turamubura, ibi Remera turamubura, tugiye Kimironko naho turamubura, bwarakenge Gikondo umuntu ndamubura, ngana Kicukiro ndamubura. Ubwo nafashe gahunda yo kujya gutanga ikirego kuri ribu na nisa ubu mvuyeyo bambwira yuko bataramubona.
Kubwo uyu mubyeyi uvuga ko umugabo we nta kindi yakekwagaho agasanga kibaye kinahari, abamutwaye bagombye kukimugaragariza binyuze mu nzira z'ubutabera.
Nta na gito yabigeze bamushinze, banamushinjize bamujyana muri gereza tukamubona, ariko nta kintu namba nigeze numva bamushinja kuko yari amaze nk'amezi nk'atatu ahakorera kandi ataha mu rugo. Ubwo rero nkaba nashatse nimero zanyu avuga ngo mbamenyeshe murebe uburyo mwamfasha, wenda bikaba ngombwa ko umuntu aho ari azaboneka kuko nta hantu na hamwe ndi kumubona. N'ubu nari mvuyeyo mvuga ngo ndebe ko wenda hari icyo baba barabonye bakaba baramenye aho ari, nambwira ngo iyo bahamenya baba barampamagaye. Rero nyine ndumva byaranshobeye, nawe uwo muntu ahantu namushakishiriza.
Ijwi rya Amerika ryanavuganye na bwana Simon Bikorimana ariwe wakoreshaga mutuye Mungu. Uyu avuga ko yamukoreshaga nk'umufunduzi kubaka ariko ko nta kindi cye yaraza. Yaduhamirije ko bamutwariye umufundo adahari.
Umunsi nza bamutwara nabatashye nijoro barangira ngo umufundo wanjye bamutwaye, ariko ngo abandi bakoreze bakoranaga bahamagara abo bene wabo baziranye n'umugore we ajya gushakisha, ariko ntabwo nongeye kumenya uko bimeze ubu ngubu niba yabona se cyangwa ataraboneka. Gusa nari ntegereje ko wenda yaza kunyishyuza amafaranga yaragejejemo, kuko nk'ubu ngubu ndamaze gufata n'undi wari ndabona imvura yavuye. Ni uko mbizi ntaho biyarukira, ntabwo nongeye gukora suje.
Ijwi rya Amerika ryashatse umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ntibyadukundira. Kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere kugeza ubwo dutangaza iyi nkuru, bwana Thierry Murangira ntiyitabye telefone ye ngendanwa, ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje ubwo twateguraga iyi nkuru. Telefone twahawe n'umuryango wa Mutuye Mungu uvuga ko bamutwaranye twayihamagaraga tukumva itakiri ku murongo. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryamenye aremeza ko mu bubakanaga na Mutuye Mungu ntawabashije gufata plaque z'iyo modoka yamutwaye. Ku miryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu si rimwe si kabiri abantu babura babo bikarangira bagaragaye ko bafitwe n'inzego z'umutekano mu Rwanda. Umuryango Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Amerika wakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko bunyereza abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ni ingingo u Rwanda rwamaganiye kure igihe cyose yazamuwe. Ahubagira ubusa ry'Amerika i Kigali.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yacu dutete yabandaniriza mu gisata c'impunzi neza na neza muri Tanzania afungwa barundi barenga 70 mu bahungiye mu kambi ya Nduta iri muri ico gihugu bapfungiwe mu gashuga kuri ka commune Kibondo baziriki muravyumva muri nkuru ya James Jovin.
Bamwe muri izo mpunzi bafashwe n'igipolisi cyo muri komine Kibondo bagirizwa guhungabanya umutekano mu nkambi no mu baturanyi, ubusuma, injyane z'abubakanye no gusohoka inkambi mu gihe bitemewe n'amategeko. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere, umuyobozi mukuru w'igipolisi muri komine Kibondo ACP Michael Komwe yashimangiye ko benshi muri izo mpunzi bafashwe mu isakwa ry'abagizi ba nabi.
Kuko tunafanya misako ambayo ni ya kushtukiza katika maeneo mbalimbali.
Mu kiringo cy'ukwezi kumwe gushize twarakoze isakwa z'abagizi ba nabi zitandukanye, zimwe zimwe twazikoze giturumbuka mu nkambi no baturanyi. Tubikora twisunze amategeko kandi mu ntumbero yo kubungabunga umutekano. Muri icyo gikorwa twarafashe abantu barenga 90, abo mu nkambi ya Nduta twafashe abantu 73. Turakora amatohoza abo dusanganye amakuru kosa baca bajyanwa kuri sentare, abandi tukabasubiza mu nkambi. Hari n'abandi babiri twasubije mu gihugu cyabo cy'u Burundi, n'abanyarwanda batatu twasanze mu gihugu cya Tanzania mu nzira zitemewe n'amategeko twarabashikirije mu gihugu cyabo.
Ambao Warundi wawili tuliwarudisha kwao, Abanyarwanda batatu pia nao tuliwarudisha kwao.
Muri icyo kiganiro ACP Michael yavuze ko benshi muri izo mpunzi bafunzwe iby'agateganyo mu gihe bazoca bajyanwa gucibwa imanza muri sentare ya komine Kibondo. Muri bo abagabo ni 70, abakenyezi ni 3 gusa, bose bari munsi y'imyaka 45 y'amavuko. Yashimangiye ko polisi ya komine Kibondo yafashe iyo ngingo yo gukora isakwa ry'abagizi ba nabi nyuma y'ikibazo cy'umutekano muke wamubibonekeje mu nkambi ya Nduta hamwe no mu baturanyi, hanyuma bikagira ingaruka mbi mu miryango. Gusa umubabaro ni mwinshi kuri bamwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta. Mu gihe kenshi abafungwa bahohoterwa bakanyagwa ibintu n'amafaranga basanganwa. Ikindi bavuga ko abasigara mu nkambi ata makuru baronka akwiye mu bijyanye n'impunzi zijyanwa gufungwa mu bushyo butandukanye mu ntara ya Kigoma.
Urashobora kurenga inkambi gusa ukijyabuka ujya mwonga bita ndoroga ukabura fashwa mugabo ako kubaza ikinyuma kimwe bagira ko bagukubita batanakubajije bakuruhukiriza hehe mugasho.
Baganda dushitse mu nzira baradufata ngo muri Abarundi, baradukubita ati ngaha nta Barundi bemerewe kugira ntigusohoka inkambi ngo Abarundi mugume mu nkambi nyene. Baratubwira ati none mwebwe timuva mu nkambi kubera iki? Ngo hiyo ntibapokeza n'abavuga ati baradupokeza mugane batupokeza bidakwiye.
Turahafise impungenge cyane kandi ubwoba buriho bwinshi cyane kuko turaryama tukaza twumva akugi karamijutse umugabo wawe bakamutwara, bamutwaye ntumenya ngo bamutwaye hehe. Mu gitondo ugiye kuyikora ku bajejwe inzego baraguhakanira ko atamuntu baherutse kuza gutora mu iyo zone n'iyo village ko atayobaze.
Ibibazo by'impunzi byo kwagirizwa amakosa, gufungwa, kubirirwa irengero no kwicwa byama byabaye hafi buri gihe mu nkambi za Nduta na Nyarugusu minsi yose, gutyo bigatera umutima uhagaze abakenyezi mu gihe atamahoro bagira mu
hano. N'umugabo nk'ubu namwe ndabufise n'ibikomere bamufatiye hiyo baramurefura bamushinga 50 bari babiri bo baca 65. Ubundi mugabo baciye ko acaraza arabigurana ino barabashira urumva ntankuri twebwe sindege tugiye kubaho.
Induta twebwe ngaha nkambi Induta abagabo ni benshi bamaze guherera inyuma y'ikambi bagiye kurondera injya kugira ngo bafashe umuryango.
Mu bitegire bitangwa n'igipolisi mu ntara ya Kigoma hafi impunzi 95 barafungwa uko umwaka utashye, bazizwa hanini kubangamira umutekano mu nkambi no mu nkengero zazo. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
James Jovini urakoze. Tugaruke rero aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama rukokoma yakoresheje mu ndwi iheze umugambwe w'abademokrate waragarutse cyane ku nyandiko yitwa Project 2025 ni nko kuvuga umugambi 2025 abademokrate rero uno mugambi bawitirira kandida umugambi wa Republican Donald Trump ariko none Project 2025 ni iki nivyo mugenzi wacu Thomas Kamirindi adufasha kuraba mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira ibijanye n'amatora y'uno mwaka muri Leta Zunze z'Amerika.
Project 2025 ni igitabo cy'impapuro 1922 cyitwa nanone mu yandi magambo y'icyongereza 2025 Presidential Transition Project, ni nko kuvuga umushinga w'inzibacyuho wa president. Wanditswe n'amashyirahamwe arenga ijana y'abantu bagendera ku matwara y'abasokuruza. Abenshi cyane muri bo bahoze mu nzego z'ubutegetsi zo hejuru ku gihe cy'ubutegetsi bwa Donald Trump kuva mu 2017 kugera mu 2021. Umuhuzabikorwa wabyo ni umuryango udaharanira inyungu witwa Heritage Foundation, ufite icyicaro gikuru mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC. Uyu muryango uvuga ko ufite ubutumwa bwo gutekereza no guteza imbere politiki zishingiye ku mahame y'ishoramari ryisanzuye, gouvernement iciriritse mu bunini, uburenganzira bwa buri wese, indangagaciro gakondo nyamerika n'igisirikare gikomeye. President wa Heritage Foundation Kevin Roberts asobanura te iyi Project 2025.
We are in the process of the second American
Revolution. Turi mu bihe bya revolusiyo ya Amerika ya kabiri. Amaraso izamena niba abibumoso ariko babyemeye.
Abibumoso Kevin Roberts avuga niko abarepublikani bita abademokrate, aba bademokrate nabo bakita abarepublikani abiburyo. Donald Trump yagerageje kwitandukanya na Project 2025 abanza kuvuga ko atazi icyo ari cyo, ubundi ati sinemera bimwe na bimwe byanditsemo. Nyamara umukuru wa Project 2025 Paul Danz yakuye inzira ku murima, ashimangira ko Project 2025 ikubiyemo ibitekerezo bya Trump.
He was president for 4 years, so many of the ideas.
Yabaye perezida imyaka ine, niyo mpamvu ibitekerezo byinshi bituruka ku matwara ye y'ikubitiro bituruka muri manda ya mbere ya Trump.
Ngayo rero muri make amavu n'amavuko ya Project 2025. Noneho rero uyu mugambi ni iki? Abahanga muri politiki bawusuzumye neza bemeza ko ushaka gukuraho amahame yanditse mu itegeko nshinga yo gutandukana, kuzuzanya no kugenzurana kw'inzego z'ubutegetsi z'igihugu arizo urwego nshingamategeko rugizwe n'umutwe w'abadepite na sena, urwego nyubahiriza tegeko rukuriwe na president wa Repubulika, n'urwego rw'ubutabera rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga. Bemeza kandi ko uyu mugambi uteganya ko Trump aramutse atsinze aya matora agomba kwigarurira abakozi ba guverinoma yo ku rwego rw'igihugu, bityo agomba kwirukana mu byibura 50,000 no kubasimbuza abambari be bamwunamira cyangwa batera ivi imbere ye. Aha bavuga cyane cyane abo muri Minisiteri y'Uburezi igomba kuvaho burundu yose uko yakabaye, FBI ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha no kurwanya iterabwoba mu gihugu no kurwanya kuneka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru USAGM gikuriye Radio Ijwi rya Amerika. Mu by'ukuri Trump yaba ari nawo mugambi yari afite igihe yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yabaye mu 2016. Icyo gihe yabivuze muri aya magambo:
If I'm elected president, we are going to drain.
Ni ntorerwa kuba perezida, tuzamaraho umwanda mu kidendezi Washington DC.
The swamp in Washington DC.
Nkuko mubyibuka Trump yaratsinze mu 2016. Ageze ku butegetsi koko guhera ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 2017, abakozi bamwe na bamwe ba guverinoma barirukanwe. Abashushubikanijwe hanze igitaraganya umunsi umwe muri USAGM harimo abayobozi b'amashami yayo ane: Middle East Broadcasting, Radio Free Asia, Radio Free Europe, Radio Liberty na Open Technology Fund. Hejuru y'ibyo, abahanga mu bya politiki batsindagira ko Project 2025 iteganya n'ingamba zikomeye zo kunyaga uburenganzira bwa rubanda bwo mu ngeri nyinshi zitandukanye, nk'ubwo kuboneza urubyaro, ubwo kuvuga ikikuri ku mutima nta nkomyi, ubwo itangazamakuru, ubwo gutora n'ubwo amakoraniro yo mwituze no gukuraho imishinga n'ingengo y'imari byo kurwanya ibyangiza ibidukikije no kugabanya byuka bihumanya ikirere n'umwuka n'ubushyuhe bwugarije isi. Project 2025 iteganya kandi kwirukana abimukira amamiliyoni n'amamiliyoni batarabona ibyangombwa n'ibijyana n'ibyo byo kubirukana nko gutandukanya imiryango bivuze gusenya amategeko agenga abimukira. Urutonde ni rurerure cyane, impapuro 922 ntawazivuga mu munota umwe, gusa banyirabyo bavuga ko ari byo Amerika by'umwihariko n'isi yose muri rusange bakwiye, kuko nyine bavuga ko Amerika igomba kuyobora isi yose. Ababirwanya bo bavuga ko ari ubuheza nguni bw'ikirenga bita fascism mu rundi rurimi.
Ijwi rya Amerika nonga hadi makuru yacu twari tubafitiye kuri uno mugoroba agarukiye kuri mikoro ari kumwe na Diane Ninahazi, umuhinga bw'ivyuma rya Dinadia Taha. Twemitwifurije ijoro ryiza manyi no mu